yenera no gwaruka ugusubira kuba igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose
gwaruka wabo uri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawo radio inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
Kaza mukigani ronda fisi jambo mushikizwa na radio inzamba mukagitegurirwa na Francis Kanyange Uchije nino ubusumbane mu bwoko no mu vya politike mu nzego nyinshi za leta nkuko biri mu matohoza yagizwe n'umuhari uharanira agateka kazina muntu mu Burundi iteka ayo matohoza akaba yabaye muri uku kwezi kwa kabiri
Ndafite jambo
Ayo matohoza ari giteka yerekana ko mu nzego zitari nke z'igihugu abahutu barenga 80% hamwe n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD naho uwo muhari werekana amakenga ufise ugasaba uwo mugambwe uri ku butegetsi gushira imbere ubumenyi bw'abantu mu bibanza bitandukanye mugenzi wacu Audace Nimbona haratubwira bimwe mu biri muri ico cegeranyo
Ayo matohoza yafatiye cyane cyane ku nzego z'abayobora ibisata bya leta muri ibyo bisata harimo icy'amagara y'abantu aho kubashika 673 babayobozi 596 nabo mu bwoko bw'abahutu ni kuvuga ibice 88 n'uduce 6% hamwe na 77 babatutsi baharugwa ku bice 11 n'uduce 4% hafi bose n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi mu gisata c'indero haharugwa abayobozi 135 muri bo 224 nabo mu bwoko bw'abahutu 11 n'abatutsi n'ukuvuga ibice 91% n'uduce 8 kubice 8 n'uduce 2% mu bucamanza kubagera ku 185 bayobora abandi 142 n'abahutu baharurwa ku bice 76 n'uduce 8% na 42 babatutsi bagize ibice 222 n'uduce 7% umwe wenyene ni uwo mu bwoko bw'abatwa Naye kubijanye n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere kubabura matari 18 15 nabo mu bwoko bw'abahutu batatu bonyene nabo mu bwoko bw'abatutsi ni kuvuga ibice 83% ku 17% muri bo 17 nabo mu mugambwe uri ku butegetsi umwe wenyene ava mu mugambwe w'abadasigana iprona kubwarige iteka ivyo bihonyanga ibwirizwa shingiro mu gace karyo k'173 tukiri muri ubwo bushikiranganje ku basitanteri 118 80 nabo mu bwoko bw'abahutu bagize ibice 68% nayo 38% n'abatutsi bagize ibice 32% 116 nabo mu mugambwe CNDD-FDD babiri nabo mu mugambwe w'abadasigana iprona Uko kutubahiriza ibitigiri mu nzego nyobozi kuravugwa no mu nzego zijejwe uburimyi n'ubworozi tutibagiye inzego z'umutekano
Twarondeye umuvugizi w'umukuru w'igihugu ariko ntacyo yashimye kutwishura
Abatware mukitwarira imigambwe tekana uzo kukuruka imiraba igihe kiri hafi
jambo ugwaruka Patrick ari mu Rwanda tise ya NDDDD ikwi isubiramwo ibyo yari yafashe ibigwanisha ivuga ko ishaka kugwanya
byinshi uruvuga ko ugwaruka nuko ataragaseseshwa muriko umugambo uri ku butegetsi uri kurashaka gukumira ubwoko bw'abarundi mu nzego zifata ingingo muri leta ahantu uvuga ko na cyane cyane ari ubwoko bw'abatutsi kuko twamaze kubona yuko 80% muri iyo raporo yasohotse ibibanza bikomeye mu gihugu bifiswe n'ubwoko bw'abahutu na cyane cyane bari muri CNDD-FDD ibyo rero ni ibintu bidashobora gutanga ihumure kuri kazoza k'igihugu kuko abasanzwe bari ku butegetsi nabo nibyo byatumye bagwana bakaja mu ishamba kugira ngo barabe ko bashobora nabo kwiha iteka. Ibyo bituma bakumira abandi navyo bizotuma aba bandi kushaka uburyo bashobora kwisubiza iteka. Rero sinibaza yuko CNDD-FDD yari kwiye kugarukana ibyo yagwanije. Iriya yagwana isaba ko bihinduka akaba ari byo nayo igarukana gukora. Byaje bigaragaza neza yuko abagiye gufata ibigwanisho batagiye kugwanira koko impinduka mu Burundi, ahubwo bagiye kugwanira amagaburanyama no gukomeza gucanishamo abarundi. Ibi rero nkuko abantu benshi dukunze kubibona, nuko iyo igihugu gitanguye gicamwo imigwi abantu kirangiza nabi. Ahantu uvugana cyane cyane yuko igihugu cy'u Burundi uraje neza urabona yuko hari ingorane zikomeye aho politiki bagendera ko ariyo gukumira politiki. Mu gihe bafite politiki mbi n'igihugu kibaho nabi, mu gihe politiki ari nziza ishyira Abarundi hamwe igaha agateka umurundi wese nkuko bakwiriye, Burundi cyangwa igihugu kigira aho kigera kitagera neza. Rero musaba yuko Abarundi bakwiye kwikubita agashi na cyane cyane leta, nkanavuga na cyane cyane inzego z'abashinga amateka n'iz'abakenguza amateka, gukurikirana neza ko ibyo biharuro byubahirijwe kuko barabirekurirwa n'amategeko.
Na Olivia ari mu Rwanda ati ibyo bisubiza inyuma igihugu.
Tewe mbona ari ibintu bitubahiriza ibice bigomba kuhaba bivanze nyene by'abatutsi n'abatwa bose barimwo bakagiramo ikibanza bakaronkamo ibyo bibanza by'akazi kuko sinzi ko ivyo bice birenga 80 ari kuvuga ko aribo n'ukuri babahabonye bari bafise n'ubwenge bukwiye bwo gukora ubwo buzi bwo kuja muri ivyo bibanza. Nemeza cyane by'ukuri abo bantu ko aribo bari bashoboye ako kazi by'ukuri ibice 80 byose. None mugusaba akazi ko tusanze tubizi ko nubundi hajamo ibintu by'igiturire, hajamo ibintu by'ikimenyane, hajamo ibyo bintu byo kugira naka ko ari mu mugambwe ko atari umuntu ngo ya uyu niwe yokaronka. Hariyo nk'umuntu nzi byabaye ko akazi bagakora ibibazo bisanzwe neza kujya bakora ibibazo abo wa mbere vraiment mu manota mu bakoze ikibazo cyo guhiganirwa icyo kibanza cyo kuja muri ako kazi, aho kazi arakabura. Wakurikiye wa kabiri nibo bagahaye, ariko kubera wewe ngo ari umuntu kandi akaba yarari no mugambwe uri kubitegetsa icyo gihe, ariko wa mbere bamuziza ubwo bututsi urumva no kutabari mu mugambwe. None ivyo ni kubera iki? Umuntu yari akwiye kuja mu kibanza mu kazi kubera merite, kubera abishoboye, apana gukurikirana ibintu ngo ubwoko n'ibiki, kuko ivyo nivyo bisubiza inyuma n'igihugu. Iterambere none rizoza ryari hagiye haraza y'abantu kubera arabahutu canke iki? Atari no kubera bari bafite ubwo bushobozi, izo diplome, kuba bari bafite experience gukora ako kazi, igihugu kidutera imbere ryari? Ivyo bintu bidasubiza inyuma cane.
Dawe nawe abona ko ibyo ari igiteka yatohoje atakuri kurimwo kuko kubwiwe bose basuri kuwe bikwiye
bavuze ngo sinje baye kuye kuko ira bavuze n'ibyo sinje kide yaje te kugwanya ibyo amacanga kuyiri n'ibyo bari kugwanya ibyo twashe kuba cyangwa reka tuzi twashe ibyo ne rero bavuze ko nje kumuzubace cyangwa ko nje kuzubatswe inzego zirimwo abantu batu mada jose ikutu suruhi awakalu awakuri jamu kuyosi ayiko jamu kuri mirokoto usi jelera kuri kato imaji ayiko la afje kufi wabati na uchi wana kuto kumakuligi huku siti hachigo chukunu waliwe nukutamu wa shikia nganji kutakutamu na masu na mateiru karawa kwa sanya dike silimu dike silimu hacha aleto hilo nito hilo batu hukwai uko mkibo usi ramu nibaye bayinyinyi ngwani yingi kandi uko bade kugwanya ni macha kuri nare mu gihe kubushiriramo ukuri ndetse cyo babimaje byo yendo njya kuba cyane kintu muri kona yuko cyabaye kibi ubwande nta kamwe ko bantu bakibanda ni rero je one nta musimwe baba ikora ahubwo uyu muhanzi yiteka nta wuzi aramatohoza iyo yako ahubwo ngabaye neza habaye amakosa babaye amakuru atari yo umwe bari neye dusotse barabe bitonda.
Malu ari muri Tanzania ati ibyo ligi iteka yatoye matoda yagize byerekana ko ari nzira umugambwe CNDD-FDD yafashe yo gutoteza abo bitavuga rumwe.
Bo je nk'uwaruka narisanzwe nzi neza ko ariyo hangiro CNDD-FDD yihaye cyane cyane ko CNDD-FDD yiyemeje gukumira uwo wese atavuga rumwe n'ibyimbiro byawo ntibitangaje rero kumva ko inzego zose z'igihugu zoba zirimo abakomoka mu mugambwe CNDD-FDD na cyane cyane bo mu bwoko bw'abahutu ukuno munsi nuko bidakunda urabona ko CNDD-FDD yari isanzwe ifite ihangiro ryo kurondera ko abarundi bacura bufuni na buhoro bubazibya buri wese buri murundi wese ahari akabaho abeshejweho n'ibyiyumviro by'akantu gatoyi kamiyita kari bicocoro byo mu mugambo CNDD-FDD rero ntibitangaje twagomba kubitahura ko ariyo nzira bagomba gutahura ko aribyo bahisemo na cyane cyane kugira ngo bibakundire kwica uwo wese atavuga rumwe n'ibyiyumviro byabo na cyane cyane kuzi uwo wese atavuga rumwe na politike y'uwo mugambwe nyine CNDD-FDD ndoje nk'ugwaruka ntangaza ariko kandi kahise byabaye nk'ibi katumye haba imyanya zikomeye mu gihugu katumye haba ubwicanyi butagira izina katumye haba amahano atagira izina ndengera butunganye urumva rero ibintu bintangaza njyewe nk'uwaruka
ukadakata kose uzobugaragaje
tuandarije kuri Trezor ari mu Burundi ati ivyo bisubiza inyuma ubuzima bw'igihugu kuko hari abashigwa mu bibanza badashoboye
naho rebishira mu kanaka umuntu yashinze ku haragwiwe kugira bitangure gukora cyangwa cyemererwe gukora hategereza yuko haba harimo abo muri uwo mugambwe rero kubona hari iteka barabitoye ntibitangaje nibyo rero nka twebwe ugwaruka byatwabishinga kuko uribaza none ntegereza kujya muri uwo mugambwe kubera iki imbere y'uko ngira icyo nkoze icyo nteze imbere cyangwa igihugu ntegereza kujya muri uwo mugambwe rero ugaca usanga rero abantu benshi baragiye muri uwo mugambwe kubera ubwoba kugira ngo basi ashobore kuronka ukuntu akora akantu kamuteza imbere yego agaca asanga rero ategereza gukurikiza amategeko y'umugambwe nicyo gituma rwaruka rwishe rwabudakazi kubera iki rudashaka kwemera gukoresha biciye mu mugambwe abandi nabo bagiye barahunga nk'urwaruka bagiye kubera iki babona ibyo bifuza gukora badashobora kubikora babicishije mu mugambwe baravuga bati twebwe ntitwemeye gukorera ku mategeko y'umugambwe ntitwemeye gutanga akazi turaje umugambwe dushaka gutanga akazi turaje ubushobozi bw'umuntu rero nicyo gituma rero ubona rero abagumye mu gihugu cyangwa bemeye ko amashyirahamwe yabakora bategereje gukorera ku byiyumviro by'umugambwe bategereje gushyiramo abari mu mugambwe CNDD-FDD rero rikaba ari ibara amashyirahamwe yaba aya leta cyangwa abikorera utwabo amwamwe usanga akora nabi usanga anyoganyoga kubera iki bashyizemo abantu kubera igiciro cy'umugambwe ntibabashyizemo kubera bashoboye gukora ibyo ishyirahamwe ryihaye nk'ihangiro rero tukavuga yuko bibabaje tukavuga yuko ari ingendo mbi yari ikwiye guhagarikwa yari ikwiye guhindurwa kugira ngo abarose akazi ntibabanze kuraba ko bavuye mu mugambwe n'uwo ahubwo barabe yuko bafite ubushobozi bwo gukora ibyo akazi gategeka tugasaba yuko ibi bice 80 tubona ibyo gabanywa abandi bose bakaronka akazi abatari mu mugambwe bakaronka akazi ngo bakaha akazi batarazi umugambwe ahubwo bagaha akazi umuntu kubera abishoboye
nitu nawe nyine ari mu Burundi ati ese yaba abagenwa bakora neza akazi yajejwe bakanatunganiriza bose
muri make ikigo cyacu cy'u Burundi kugira ngo batewe bashike kuri ibyo by'uko amoko asangira ni uko bari barabonye yuko hariho abantu bashobora byitwaza mu gutanga ubuzi ubu na buriya ariko rero ubu muri iki gihe turimo twagiye turabona yuko ibyo bagiye bagiye arusha ibyo bashyira imbere ingorane n'izari izo nka jewe nk'akandiki waje ntacyo byari bitwaye yuko cyo 80% byihariza ubwoko igikuru no kuraba mbega abo bantu bo bariko baruzuriza abanyagihugu koko kuko turiko turaba ibi bintu bariko barapfa mu Burundi ahaniya n'inda zabo kuko ndibuka muri iyo myaka bari yarusha yitona afudewu zarabana yingwe kimwe kazi bafudewu benshi bishwe bitwa n'ubutegetsi bwa itona ngo bashyigikise FDD mugabo washyitse ngaha mu Burundi twarabonye yuko haciye haza ubundi mugwi w'abasirikare ba FDD baca bishyira ku bapurona abapurona nabo baca baja hamwe na FDD kandi tuzi neza na neza yuko itona haniya ivugira ngo ubwoko bw'abatutsi rero uno munsi tugiye kintu mbona ibi bintu byo gushyira imbere ubwoko ntabyo wundi muhutu mugabo ntacyo bamariye naho bagomba bakagira abatutsi ijana ku ijana buzuriza neza abanyagihugu cye ntacyo byumvira rero nk'urwaruka ikintu mbona ahanini yatuje imbere ni uko n'ubwo buzi batanga bureka kubushyiramo abantu b'ibigure ndabwira ndabwiwe mu bajournalisite ubu mu Burundi twebwe turi ngaha na kamaramaza uza kuraba abasitanteri batwara na kamaramaza ukaraba uti noneho uyu muntu bamushyiriye hiki atari ukonona gusa birwa barinywe inzoga birinda inyama gusa uzavuze none nawe bahutu wumva cyangwa wo musenge mvuze jesu nzi umuntu nigeze kubaza ni none basa ko mwatanze inaha uyu musenge mvuze mwabuze basa umuntu data yoza gutunganiza neza abanyagihugu urumva uno munsi baragenda bakaraba umuntu w'ikigugu atatu na kimwe ari kuramarira abantu ngo aze gutanga gusa kare akari wacu bashira imbere njyewe rero icyo numva cyukugwa n'urwaruka nagomba gusaba urwaruka aho buri rwose ni ukuri ibintu byo gushyira imbere ubwoko cyangwa intara cyangwa imigambi tuba dukwiye kubirengera naho sengemvu zigomba ikaraba abantu ijana ku ijana bakaba abo muri sengemvu zigiye kandi bava no mu bwoko bumwe mugabo bakuzuriza abanyagihugu bapfana iki bamarana iki kiwa hamenya n'icyo mbona mugabo rero nk'uko konstitisiyo ibivuga niboreza kuri konstitisiyo bo bashyiramo mugabo hanyuma bagashyira imbere ubumenyi aho gushyira imbere iby'ubwoko cyangwa ibindi
iyo murira irimo icyizere ko muri n'imitima nimuhumure uhoraho ntiyaduhebye hasigaye akanya kangana isake watugarukire fatana amaboko dusemerere twese tuvuga tuti
naho kiganiro kigarukiye cyashimikiye ku busumbane mu bwoko no mu bya politiki byibonekeza mu nzego zitandukanye z'igihugu nk'uko biri mu matohoza yari giteka hari urwaruka rwerekanye ko atabusumbane buriho kandi ko byose bigenda neza urundi rwaruka nago rukaba rwerekanye ko ubwo busumbane buriho kandi bifite n'ingaruka mbi ku iterambere ry'igihugu abandi nabo bakabona ko ubwo busumbane atacyo bwari butwaye iyaba abo bashiraho bakora neza turashimiye mwese mwari muri iki kiganiro namwe mwese mwagikurikiye naho kuri ndisango
cari kiganiro ndafite jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo